Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe incuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni wa munsi tubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu. Ikiganiro muri isanga mucumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Haraciye iminsi mike abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ko umugera w'indwara y'ubukangwe polio type 2 wari wararanduranywe n'imizi wasubiriye kwaduka muri ivyo bihugu. Mu kiganiro muri isanga rero mukanya turaganira n'umuganga akurikiranira hafi iyi ndwara ku rwego rw'igihugu mu Burundi. Ikaze mwese muduhe numero zanyu tubahamagare mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro nk'uko bisanzwe. Adresse yacu ya Facebook aho mushaka gutanga numero zanyu ni VOA Radio yacu. Ikaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko muvyumvise ako karirimbo karatwibutsa umwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga ni buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Haraciye iminsi mike abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Burundi no muri Congo batangaje ko umugera w'indwara y'ubukangwe polio type 2 no kuvuga ubwoko bwa kabiri wasubiriye kwaduka muri ivyo bihugu. Ivyo bibaye nyuma yaho hari haheze imyaka 30 iyo ndwara yararanduranywe n'imizi mu Burundi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ntibwatevye rero bwaciye bumenyesha ko hagiye gutunganywa isekeza mu gihugu cose ryo gucandaga abana batararenza imyaka 5 iyo ngwara y'ubukangwe. Ubushikiranganji bwamenyesheje kandi ko bwihaye ihangiro ko atamwana numwe yobaho ataronkejwe urucancu. Uburundi buri mu bihugu byari byarashoboye kurandurana n'imizi iyo ngwara y'ubukangwe leta ibicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bwashize ingufu mu bikorwa bijanye no gucandaga abana hakanitwararikwa incancu zishikira ibibondo byose kandi hakaba ugucungera ko iyo uwo mugera ataho womenera mu bihugu bibanye. Rekare dutangure twumvirize inkuru twari twarabashikirije haciye inkindwi zitatu aho hamenyekana ko iyo ngwara yagarutse mu Burundi ubwo bwoko bwa kabiri type 2. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi niwe yari yayidusomeye.
Abantu 8 nibo bemejwe ko banduye mu Burundi. OMS yavuze ko iyo virusi yemejwe mu mwana w'umuhungu w'imyaka 4 utarakingiwe wo muri komine ya Isare mu ntara ya Bujumbura no mu bandi bana babiri bahuye nawe. OMS yongeye wite. Ikindi hafashwe ibipimo 5 by'amazi yanduye byemeje ko iyo virusi y'imbasa yo mu bwoko bwa kabiri irimo kuzenguruka. Ubwo bwoko bwa virusi y'imbasa yo mu bwoko bwa kabiri ikwirakwira ryabwo rishobora gushoboka iyo ubwoko bwa virusi bwaciwe intege n'urukingo rutangwa mu kanwa bumaze igihe kirekire buzenguruka mu bantu batakingiwe bihagije. Uburundi bufite umugambi w'ikingira ry'indwara y'imbasa mu byumweru 2 biri imbere ku bana bageze ku myaka 7 y'amavuko wifashijwemo n'ishami ryawo niryita ku buzima WMS n'urwego rushinzwe kurandura indwara y'imbasa ku isi GPEI. Urwo rwego rwa ONU bavuze ko iyo virusi ikwirakwira yabonetse mu bana 6 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Tanganyika mu burasirazuba bw'igihugu no mu ntara ya Kivu y'Epfo. Kongo nayo irateganya gahunda y'ikingira mu kwezi kwa 4 nk'uko urwego rushinzwe kurandura indwara y'imbasa ku isi rubivuga.
Arakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi yadusomeye iyo nkuru aho hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 3
Rero twatumiye muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu c'u Burundi ujejwe gucandaga adufashe kumenya byinshi kuri ingwara y'ubukangwe cyane cyane yatubwire akamaro kari ku rucanco mu kugwanya iyo ngwara sangwe kaze rero mwese muganga turabashimiye ko namwafashe kano kanya ko kuganira natwe turumva ko umwanya mufite atari mwinshi cyane ariko twizere ko tuza gushobora kumva byinshi kubijanye no gucandaga ingwara no kumenya byinshi kuri iyo muri rusange kaze neza muri sanga
murakoze cyane ndakubaho mumenyesha makuru uko mwabivuze nitwa muganga Bizimana Jean Claude abandongoye umugambi w'igihugu wagutse wo gucandaga nagomba banze mpere ku makuru mwagarutse ko nigeze gushyikiriza ku bijyanye n'iki kiza cy'indwara y'ubukangwe nibyo mu mpera z'uyu mwaka hari umwana w'umwigeme w'imyaka ine yagiye kuyivuza ku ivuriro nk'uko bisanzwe mugabo afite ibimenyetso by'uko adashobora gutambuka neza kuko rero twamatumigira duca iyo bimeze gutyo duca tumupima tumupimye rero dusanga yaranduye iyo ndwara y'ubukangwe gutyo duca turapima n'abandi bana bo mu kibanza ibipimo rero byerekanye ko hariho abandi bana babiri bari bamaze kwandura bose hamwe rero abana bamaze kwandura ni batatu nagomba ntanga umuco ntabwo ari abantu umunani ni abana batatu bamaze kwandura iyo ndwara umwe akaba ari we afite ibimenyetso ariko abandi nta bimenyetso byishoboye ariko ibipimo byerekanye ko umugera wa iyo ndwara y'ubukangwe
muganga ariko muganga turumva ko hari kibazo mu murongo wa telefone wanyu reka kumbure dushobore kubagarura mukanya tuve ku murongo tuse tugaruke mbere yuko umurongo ushobora gucamwe neza reka mukanya mu gihe tuko turarindira muganga tumire mate turagaruka
Ijira hirya ariko madame. Ntiwe nyegera ariko. Abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibugo.
Yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndi
bugo.
Ngo wiki. Nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa pa 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 pa. Combo taxi aje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Agrola.
It's an MP record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Tubandanye ikiganiro muri isanga. Twari tufise akabazo mu murongo wa telefone na muganga. Tuko turaganira na muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga kubijanye n'indwara y'ubukangwe polio. Ubwoko bwa kabiri buheruka kwibonekeza mu Burundi no muri Kongo. Muganga bandanyizaho waruri udusigurira ibijanye n'iyi ngwara muri iki gihe. Telefone nizere ko biza gukunda. Murakoze.
Murakoze cyane. Nari kumvuga nti nuko umumenyeshamakuru yabishikirije mu ntangamarara yavuze ko umushikiranganji kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya SIDA
yashikirije ko mugaragaro ko hibonekeje indwara y'ubukangwe nibyo ariko nagomba ntanga umuco kuva uwo mwana twatoya rwaye indwara y'ubukangwe nkuko twama tubigenza twaciye dupima abandi bana bo mu kibano duca dusanga harimo babiri bamaze kwandura iyo ndwara ariko bo nta bimenyetso bari bafise ariko yaribonekeje ko nabo bafise imigera iyo ndwara ngomba rero ngaha ntanga umuco ni abana batatu ntabwo ari abana umunani nkuko byari byavuzwe bwa mbere ariko rero uko dusanzwe tubigenza iyo tubonye umuntu umwe gusa umwana umwe tubonanye ibimenyetso cyanke dupimye tukabona abandi bafise ibimenyetso cyanke bafise iyo migera iyo ndwara y'ubukangwe duca dupima no mu bidukikije mu bidukikije rero niho twapimye ibipimo by'amazi aca mu gaserege ka Kinyankonge turasangamo mu bipimo twarongitse muri laboratoire turasangamo ibipimo bitanu bwa mbere birimo iyo migera n'ibindi bitatu biherutse kubonekamo iyo migera no kuvuga mu bipimo ibidukikije twasanzemo mu bipimo umunani nagomba rero ntanga umuco abarwayi abana basanganywe uwo mugera ni batatu ariko abo ibyo bindi bipimo ni amazi tugenda kudaha mu duserege kugira turabe uko byifashe mu bidukikije ko hatoba harimo iyo migera na cyane cyane ko ari migera kenshi usanga mu mazirantoke iyo rero imvura iguye nkumbure irashobora gutwara iyo migera nk'aho haba hari nk'abana bitumye bafise imwe muri iyo migera hama ngifise ijambo nagomba kigira kabiri menyesha abatwumviriza ko indwara y'ubukangwe iterwa n'umugera yita mu gifaransa virus ikaba yandukira cyane cyane no vuga mu isuku rike iyo umuntu afunguye ibintu biriko amazirantoke canke iyo micafu y'umugera w'indwara y'ubukangwe rero mu Burundi twari twarayiranduranye n'imizi mugabo rero nkuko mwabivuze vuba niho twaronkwa umwana bikaba byaribonekeje yuko ubwoko bw'umugera yari afise wari ufitaniye isano n'iyindi migera isanzwe iriko iribonekeza mu gihugu kibanyi cya Congo tukaba duhana urubibe kandi ni igihugu tugenderanira biri mu byo twibaza byaba byaratumye hibonekeza ubundi busha iyo ndwara hama mu kiciro ko dukora iki ubu turi ko turitegura kugira tuzocandage abana bose bari mu Burundi bafise hagati y'umunsi umwe w'amavuka gushika ku myaka indwi no kuvuga abana bose bo kugera ku myaka indwi tuzobacandaga kugira tubakingire iyo migera ntihavirandagata ngo ibafate kuko iyo ndwara kenshi iratera ubumuga umwana akaba ikimuga bikanka ko asubira gutambuka no kugendagenda nkano bandagejeje aho ibindi nkumbure abari ku murongo bakabaza
umuco murakoze cyane tukira aho nyine muganga muravuze iryo sekeza ko rizo bariva ku mwaka umwana w'umunsi umwe gushika ku myaka indwi iryo sekeza mutegekanye kuzoritangura ryari ryo gucandaga
turacyari ko turitegura amatariki tuzoyabamenyesha ariko ni igikorwa gisaba kwitegura bihagije kuko tukenera incanco tugakenera udusandugu two kuzitwaramo udusando gutuza twiyongera kuko twari dusangano kuko to twari dusangano twarutwo gucandaga mu bihe bya misi yose bisanzwe murumva rero ari gucandaga n'istekeza turakenera ibindi bikoresho ubu hari n'abahinga baje kutwunganira kugira twitegure neza tuzobamenyesha rero mu minsi iza isango tuzoba twafashe kugira dutangure gucandaga.
Murakoze cyane muganga. Reka nkuko wabivuze tuje ku mirongo ya telefone abanywanyi b'ijwi rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro. Duhere ku witwa Abdul Hamid Nyandwi. Amahoro neza Abdul. Allo, allo. Nyandwi turumuratwumva. Amahoro neza.
Ndawurumva.
Ego.
Amahoro.
Ego Nyandwi duhamagaye uri hehe hama uduge ku ijambo ikibazo canke cyumviro.
Yendi Burundi. Mhm. Mhm. Ijambo nashakumubaza nashakubaza umutumirwa. Mhm. Nashakumubaza mwisanzwe ibyongwara izikenshi biterwa n'iki hanini ziva kuki? Hama ikigira kabiri ubwo bucanga gurutangwa mu biringo bingahe. Gusa ikindi nacyo ni ikibazo kijyanye na cyane cyane abaganga cyane cyane nk'abaganga b'indwara zitandukanye bari baje kuranga amavuriro amwe amwe hari ibibazo usanga bihari ugasanga umuganga atanze randevu iyo randevu yatanze ntayikurikize ugasanga benshi baragirira ibibazo imbere y'imiryango y'abaganga barindiriye abaganga.
Nyandwi tugifikufise ku murongo wa telefone tomora neza ikibazo cya mbere uti ibiringo bingahe kugira ngo umuntu acandago washatse kuvuga iki
ibiringo ndashaka kuvuga icandago rimwe cyangwa irafite ibiringo bicandago kujya ku izindi ndwara.
Ego cyane urakoze Nyandwi. Muganga jambo ni rwawe ibibazo vya Nyandwi.
Ego murakoze nuko nari nabivuze mu ntango iyi ndwara y'ubukangwe iterwa n'umugera wa virus sinzi ngene mpaza ndakivuga mu Kirundi ariko n'umugera nyene utera iyo ndwara y'ubukangwe hama icyo abatwumviriza bomenya nuko yandukira ariko iyo abana bakingiwe baba bikinze kuyandura naho umugera wobafata naheza ngo batere indwara ngo batere ubumuga. Igikuru rero urumva ni ukwicandagisha. Ikibazo cya kabiri ati mbere umuntu bamucandaga kangahe ibyo sekeza iyo turikoze turarikora irya mbere tugacandaga irya mbere mu nyuma tugasuzuma ingene byagenze tugasubira irya kabiri ni ukuvuga tuzocandaga inshuro zitatu kuchero tuzoba tubona neza ko umwana yakingiwe. Hama ikindi kibazo ati mbere none ko yagiye uja kwa muganga ugasanga abavura siho bari musaba mwabyiteguriye neza. Yego cyane tuzoba twiteguye nta wuzokenera urucanco ngo arubure tuzotomora neza mu minsi iza n'ingene biba bitunganijwe naho n'ukuntu tuzobikora ingene tuzoshikira abantu abana kugira tubacandage.
Murakoze reka tubandanye ku murongo turafise Innocent Nduwimana. Amahoro neza Innocent.
Namahoro.
Urahora komene.
Ndakubwiye ndashimye.
Yego duga ku ijambo.
Ijambo notera akamo nk'abaganga bagiye gucandaga abana ingwara y'ubukangwe yaniho kuvana kera abana bamwe babakingiza ubu rero ko yashiye kwiyadukiza ngaha mu karere iwacu n'ikigihugu kibanye cya Kongo yose bako leta yotanga nk'imiti ikaza igacandaza abana bose bakwishije ayo amezi yo gucandaga ubwo rucanje cyangwa gukingira kugira twikingire izo ndwara z'akaranda cyangwa naho bakahiniriza bagatanga amatangazo kugira ngo babake no mu masantire de sante bakingize abana bacu. Hama nshobora gusaba niba hariho nk'imiti nk'umuntu yokuraho ku mavuriro bavuga ati imiti irahari iyo kunywa abana bafite imyaka iyo nini bakayiha bakacandaza matatemo nk'umugihugu cyose sinzi kibazo n'intererano nari mfite.
Urakoze cyane Nduwimana muganga kuko Nduwimana ego muganga nk'uko abivuze tuhereye nyine ku bijyanye n'imiti ibyo byifashe gute hariho imiti iraboneka.
Murakoze ndashimiye uwo mutumire wacu ari karakurikirana ikiganiro yabajije n'ikibazo ku murongo ati leta yotanga imiti kugira abana bose bakingigwe ati kandi otangwa amatangazo kugira abantu bamenye ibyo ari byo. Yarangije avuga ati nimba imiti yoboneka mu mavuriro cyanke mu mafarumasi mu tubarira kugira tuyirondere. Rero mbanje kumushimira kuri izi ntererano uko aterera avuga ko twogira amatangazo turiko turabikora aha twatanguye no kunyene kuko iri n'ijwi rya Amerika benshi bararikurikirana uno munsi ibirara byumvise abatari bake. Kujyanye n'imiti rero nababwiye ko ubuhinga bwa mbere bwo kwirinda iyo ndwara ni ukwicandagisha nibwo buhinga bwa mbere no kuvuga hanca ntera kamo ababyeyi bose bame bitwararika gucandagisha abana babo ntibarambigwe ntibavuge ngo umwana wanje ntaniho umutwe ngo ntahababara ngo ntakamaro ko kumucandagisha oya yibambewe ahubwo urucanco no kwikingira utararwara. Hama mwahejeje mumbaza muti mwotubwira twokura imiti vyukuri iyi ndwara ubuhinga bwa mbere no kuyicandagisha nta muti uriho wo kunywa ngo uce ukira nta kurya umuntu yokumva afise ubushuhe akanywa umuti w'ubushuhe bugaca buhera ariko hariho ubuhinga bwo gufasha ababa bamugajwe n'iyo ndwara kugira ukebuke bashobore kongera kugerageza gutambuka kuko nababwiye ko ari indwara imugaza kandi ikunda gufata abana bari munsi y'imyaka itanu. Rero icya mbere ni ukwiteza urucanco niwo muti w'indwara n'urucanco.
Ego muganga urakoze kuri icyo kibazo wishuye kumbure nkuko twabibonye mu makuru yaheze mu minsi yahera havugwa yuko umwana yayigwaye ubwa mbere yamenyekanye nuko atari yari icandagishije ariko kandi bakavuga yuko iyo ngwara yagwaye uwo mugera yagwaye yari umugera w'ubwoko bwa kabiri busa n'ubutandukanye n'ubwoko bwa mbere bw'ubukangwe. Mudusigurira muri make kuri icyo kintu tutahure neza niba hariho ubundi bwoko bwadutse bukwiye kumbure kwitabwaho mu buryo butandukanye canke kandi n'amakuru yavuga yuko byavuye ku gucandagwa nk'abari muri Kongo n'ahandi gucandagwa gushasha kwatumye iyo ngwara igaruka. Dusigurire muri makingene bimeze.
Murakoze nk'uko mubivuze nibyo uwo mwana twasanganye iyo ndwara ntiyari yigeze acandagwa ni hamwe n'abamenyesha yuko kwicandagisha aribwo buhinga bwa mbere bwo kwikingira iyi ndwara. Rero uwo mwana ntiyigeze acandagwa aricyo gituma uwo mugera wanduye waciye umunsi nzikaza bikanka ko atambuka. Ariko iyo abana basanzwe bacandazwe birashobora gushika uwo mugera ukabafata ariko ntihagire icyo bagira kuko baba bafise abasoda b'umubiri biteguye abasoda b'umubiri bashoboye kurwanya. Muti none ni umugera wa kabiri nibyo iyi ndwara y'ubukangwe mu Gifaransa baravuga ko hariho icyo novuga poliomyelite sauvage niko novuga ubukangwe
bwa kinyeshamba
chava kingo rimwe ndagisigura mu Kirundi hakaba n'izindi migera rero ibitembera ariko atari atari yo sauvage no vuga ya kinyeshamba ariko umugera wari wose tubonye bica twihutira gucandaga nagomba mbere kandi nimenyeshe ko nkuko bisanzwe bitunganijwe naho abari umwana umwe gusa dusanganye uwo mugera w'indwara y'ubukangwe duca ducandaga niko amategeko abitegekanya ntitubanza kurindira ngo hafatwe abana 10, 20, 50 oya biri mu buhinga bwo kurwanya iyi ndwara twari tuza twararanduranye n'imizi n'ubuhinga rero ubu dukoresha aha no mu bindi bihugu ku ndwara zimwe zimwe hibonekeje n'umuntu umwe afise iyo ndwara duca dufata ko ari kiza rero indwara y'ubukangwe naho ari umwana umwe ni kiza nka kujya muhora mwumva kolera naho ari umuntu umwe duca tuvuga tugasemera tuti ikiza cya kolera cyateye kugira abantu icyungere bakurikiza impanuro zo kwa muganga
murakoze cyane muganga reka twakira undi munywanyi Norbert haba kubaho Norbert amahoro neza ego turashima
nibyiza cyane dushimire ishuri rya Amerika kubatumire babadutumire bakadusobanurira ibyiza n'ubuhara ariko nibaza ni se i Burundi cyangwa se mu Rwanda iyo ndwara ihagaze ku kihe kigero ese iyi ifashe ifatite ababyeyi babasha kuba basobanurirwa iyo ndwara ubuye ese iravurwa igakira ese abo bana wenda bitabwaho bate wenda reka mbe nsoreze kuri ibyo ngibyo
Ego muganga kumbere tukijambo gira icyo bivuze ko
Ego murakoze ati ndega iyo ndwara ifata gute ubwa mbere iyi ndwara ishobora umwana ashobora gufatwa nk'ufite ibimenyetso by'agahiri bimwe bita gripe mu gifaransa hanyuma ibyurumva umuntu arashobora kubifata nk'ibisanzwe umwana arashobora kugira ubushuhe cyanke akibikibonekeza ko afise uburuhe mbere rimwe na rimwe akameneka n'umutwe ariko ikimenyetso ahanini gikunda kwibonekeza cyane kigatuma duca tuyikeka gusumba ni mu gihe umwana bibonetse yuko adashobora guhagarara kandi bikaza giturumbuka ntashobore gutambuka yahora atambuka cyangwa agatambuka acumbagira nabi nabi ariko ku bana benshi barenga 95% nta kimenyetso na kimwe bagiha ibyo byose nadondaguye by'ubushuhe uburuhe kumene ku mutwe cyangwa kuyogwa hari igihe atana kimwe atakimenyetso na kimwe agira icyo gituma ngo mangaruka handi ni no kuraba ababyeyi bakaguma bacandagisha abantu yabagije rero ati none se indwara irakira kugira ubu nta muti uriho wo guhumba nk'uyu amaze gusinzikaza gushyika ko bidakunda ko atambuka ngo acakira ubwo nyine ariko hariho uburyo bwo gufasha umaze kugera kuri urwo rugero bimwe bita bya kinesiterapi kugera hazogeraho asubira kugerageza gutambuka rero muri make uburyo bwiza bwa mbere ni ukwicandagisha kandi murabizi umuntu kwicandagisha atararwara
Ego murakoze cyane muganga nkuko mwari mwabitubwiye mbere y'ikiganiro umwanya mufite ni muke cyane ariko mbere yuko muva ku murongo akajambo kanyuma cyangwa impanuro mwutanga muri ibi bihe twumvise yuko uyu mugera usa n'uwateye akajambo kanyuma impanuro haba ari ku banyagihugu ku nzego no ku bihugu bibanyi musozera murakoze
murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru akajambo kagomba kugenda ashikirije nako kongera gutera akamo ababyeyi ababyeyi bicukiye gucandagisha abana kuko byaribonekeje ko iyo abana bacandazwe neza uwo mugera ntashikiriza ngo bagire naho byoceke bakawandura iyo ntu nabimenya kuko ntabimenyesha heza ngo yerekane byotuma umubyeyi aca mu ruhagara ababwiye ko mirongo icyenda mirongo icyenda na batanu ku ijana kenshi usanga nta kimenyetso na kimwe bafite ubwo rero ubuhinga nyabwo ni ubwo kuko ababyeyi bacandagisha abana babandanye rero gucandagisha abana nk'uko byari bisanzwe biri ntihagire abantu basubira kwiyumvira ko ariko incanco zirakiza incanco zirakinga icyo ni icya mbere icya kabiri
murakoze cyane
tuzobatera akamo kugira tubamenyeshe igisekeza ryo gucandaga ingene rizongerenda murakoze
murakoze cyane nk'uko mwari ko muramwumva yari muganga Jean Claude Bizimana muganga Jean Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga ariko aradufasha kumenya byinshi ku ndwara y'ubukangwe cyane cyane aratubwira akamaro kari mu gucandaga abana bakiri bato nuko byifashe muri iki gihe nuko igihugu cy'u Burundi kiriko kiritegurira isekeza ryo gucandaga murakoze cyane muganga turabashimiye
ndabashimiye nanje n'ikindi gihe byo kwita mu butumire
murakoze Radishwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho n'umusozi ko turiheza ahanini ku bijanye n'amagara y'abantu mu gihe hari haciye iminsi mike abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ko umugera w'indwara y'ubukangwe polio type 2 mu gifaransa no kuvuga ubwoko bwa kabiri wari wararanduranye n'imizi wasubiriye kwaduka muri ivyo bihugu reka rero mira mate turagaruka twumve ibindi kumbure aho muherereye niba iyi ngwara muyitahura muyimenyereye ibibazo mwa mufise kumbure turashaka kuvyandika umuganga tugagerageza kuronka inyishu zavyo ku rubuga rwacu rwa Facebook address yacu nkuko bisanzwe aho muhora mushikiriza ibibazo byanyu cyangwa ibyiyumviro cyangwa nimero zanyu ni radio yacu VOA radio yacu VOA turabandanye
We making it with no casting, making more money. Ibyo kurukundo rutakibaho namahomvu. Ngonigachegache, agasigaye ngonigachegache. Okay, mse. Kwemere barura karura, natwa Camille, the canon. Let's spread love. Yeah.
red energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na energy zarwo ziva kumana kuko n'umuntu ngisimba nabibasha reka da.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategurira ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Ni wanyirije kuzura
kuba waje ukwezi kwaka ni wanyirije kuzua waje ukwezi kwaka ora semwiza wanje ora senchuti yanje
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga iki gice kigira kabiri turuguruye imirongo ya telefone tubaha akanya ko kuganira natwe kubijanye n'amakuru tumaze imisi tubashikiriza canke amakuru yo mu karere muherereyemwo byifashe gute mu mere gute ikaze neza reka duhere ku munywanyi w'Ijwi rya Amerika Nestor Nyandwi uraho neza turi kumwe
Mahoro neza ndabumva gatanu kuri gatanu.
Ni byiza cyane. Nyandwi uherereye hehe none?
Mu Cibitoke cya Rugombo mu Burundi.
Mu Cibitoke cya Rugombo mu buraruko bw'u Burundi. Ibyifashe gute aho uherereye amakuru make?
Amakuru yaho merereye nyamukura yo mbona menga akomeye cyane kuri jewe. Namakuru y'ibiciro biguma biduka by'ibifungurwa.
Ibiharage bigeze kurangaye.
Ibi haragubikiro kikugu 4000. Ubarere 4000 nami kurusanga ari make mu miryango itari mike. Utabumba ko 4000 najewe mfite abantu 10 numwe.
Muhira.
Ubumba kugira nge ku 4000 ucawumva ayo nkoresha hari meshi cyane.
None bice bigenda guteganyanya.
Kuchisoro bisomba kabali tujya byose bigenda gute nyene.
Si byoroshye kabisa. Ano yaba ibindi none uretse ibiharage, umuceri wowo umeze gute?
Umuceri gugu 3,300. Urumva ko ibiciro
biko biraduga nibyo birumvikana benshi tumaze iminsi tuganira nabo baratubwira mu gihugu cyose ibiciro biraduga ibitoro bikagorana none mu kugira ngo wiyungunganye ubyifatamwe gute hari utundi dukogwa two ku ruhande ucugerageza kurundera gukora kugira ngo kumbure umuryango nturare urubusa bica bigenda gute
yego dukogwa turadukora cyambere nuko tubanza gukura amaboko mu mpuzu tukabanza tukarima turi kumwe
yego
kandi rero ikiza ubimburira ikiragwa neza kandi ndabona ko imyimbu ihara ari myiza uhereye ku biharage imyumbati turabye nge imburira ikiragwa turabona ko imyimbu izoboneka mu minsi iri imbere nko mu mezi ari imbere nk'abiri turabona ko ibiciro by'indya bishobora gukoroka imiceri iriho ndayibona imiceri itwara ari iriho kabisa
ni byiza cyane kuvuga hariho icizere ko imvura itangiye kugwa yuko bigiye guhinduka mu minsi mike
ego icizere kiriho cyane
ego ni byiza cyane twizere ko Imana izoca inzira kandi nk'uko bivuze ko imvura iri kwiragwa iri kiraca inzira bizogenda neza mwihangane
neza cyane
ego urakoze tubandanye ku murongo
murakoze cyane
ego tubandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi bijwi rya Amerika turi kumwe na Jackson Jackson uratwumva uhereye hehe
nyerereye Burundi na Makamba muri komine Kayogoro muri zone Gatabo
umumanuko bw'igihugu cy'u Burundi byifashe gute aho uherereye
ego nomerereye
akazuba karahari cyane nakavura
akavura yego nubugaje kugwa kahere mu masaha yine sasita kageje juu nyine aya masaha nyine niyo gagiye kugwa kukintu jena saa uvuga amakuru ni kubintu bijanye n'ikiro by'ifungurwa twebwe ino kubera ibyaduze cyane ubu ibiharagi bito bito bikugwa amafaranga 300 ku kiro ijone ibitwa ikororombwe igugwa amafaranga 308 ku kiro ibigori ivyo byameze nk'ibikoroka kubera uwe koragura 2300 yahora ku 2000 ahetse bisaba leta y'u Burundi nuko yoraba ukungene yomanura ibiciro by'ifungurwa
ntari tuvuganye na Nyandwi wewe mu buraruko mu cibitoki cya Rugombo bo bavuga ati ibiharage bigeze ku 400 ikiro mwebwe ndumva haracari hagahengwe 300 200
ite cyera cyarakayenge uvuga wumvise ku kiro uvuga abaranguza ibikombe ubu baranguza 300 400 ugiye kumugurira nyirugura ugura igikombe ucugura 300 500
none hiyo mubumanuka ko tuzi ko mukunda akaboga indagara n'umukeke uvyo vyifashe gute ibiciro bimeze gute
okay umuciro kubijanye n'indagara indagara ziriho ziraboneka ariko ikiro cy'iyo ndagara ziura ni 800 kuri 800 kuri ujenye bijanye n'akaboga dufate hadiya nyama baba baze n'inka cyangwa impene halo
ego turakumva
twebwe iwacu ikiro cy'inyama cy'inka ni 10,000 ikiraro cy'inyama cy'impene ni 11,000 n'imboga nazo mu ruzi imikeke iraboneka kubera hari igihe utubona uwo ngaha mu gatabo bayizanye mu isoko ufite 2500 ushobora gusuma akaboga k'umukeke rwema ata kibazo
none mu gihe twumvise Nesto nyina yatanga icizere yuko ko abona imvura iri kwiragwa namwe mwavuze ko imvura iri kwiragwa hari icizere yuko umwimbu uzoba mwiza mu mezi make cyane mu kurindira none utuntu mwa muri kumuragerageza gukora kugira ngo murabe ico rirenza mu bigenza gute hari imitwe mwo habangi batwumva
ngo gere cyako umwimbu wo kwiyongera umuntu aragerageza akaza arisumamwo akarondera nk'udafise uko adandaza umuntu araraba uwo akorera akamuhemba hama akajya ku isoko kandi iniwate icyo nokongera ko umukozi uwo kujya mu ndimo kugeza saa sita akorera 300 icyo cyansaba rero abarundi cyane cyane urwaruka kuba nagenda urwaruka ni uko twokura amaboko mu mvuzu tugakora utugambi duto duto kuko nta mwuga udakiza ariko udandaza amavoka imbogaboga nawe uba uri umuhungu udandaza ivoka siriri ko nagiye muranjya gufasha ubundi kwanda itomati kandi ndi umuhungu vema kandi singira isoni natembereza ibenye kubera iniwacu cyangwa ndi mwishi yitwa kodape ni koperative yitwa kodape ikorera ku musozi wa ku mutumba wa Rutenderi muri zone Gatabo cyangwa dukora ibenye z'ibijumbu kandi genda zidandaza turaronka nyene uko kwifashisha
eka ati ibijumbu nyene kwera
yego vema
biraryoshe none ibenye by'ibijumbu
biraryoshe vema kandi n'abanyagatabo bayiguze vema nta widoga
ndakeka ta n'isukari ukeneye ko biba bisanzwe bisosa
oya isukari urashyira mu menyi ajya amahere manyena akora byari bazikora mu benyizo dukoresha.
Ego ni byiza cyane kuko mu minsi yahera ifarini yari yarabuze abantu babumva umengo biraza kuyangara, ariko ndumva ko abantu batangiye kumenyera gukoresha izindi farini z'ibijumbu z'ubundi bwoko kugira ngo bakore imikati n'amabenye ibitumbura. Urakoze cyane gose ku mitwe uhaye bagenzi bawe. Ego reka tubandanye kumuro. Ego urakoze cyane. Ego reka twakire undi munywanyi adresse ku murongo wa telefone ni nizere ko ntihenze ku izina ryawe. Kaze neza.
Murakoze cyane. Ni twa Idrisa n'Ameriyani Kigali.
Ego. Byifashe gute uherere?
Byifashe neza, n'akavura katangiye kuboneka. Turashima Imana ko imvura yatangiye kuboneka kugira ngo babashe guhinga. Kuko ibintu hano i Kigali birahenda, imvura iguye uko bikwiriye, ibintu byasubira ku murongo neza. Ni ukuvuga ngo ubuzima tugezemo muri iki gihe, ibintu birahenda, ibishyimbo ubona ibishyimbo bigeze ku cya tanu, ibintu byose biri hejuru. Ese ubuzima tudahagurutse dukore byatugora cyane. Nabasaba n'urubyiruko bagenzi banjye, duhaguruke dukore, twiteze imbere, dukure amaboko mu mufuko, dusaba Imana ko ibihe bya kera byiza twari turimo by'imvura byaguma uko biri. Kubera iyo bivuye, iyo bihindutse nyine inzara iradutera natwe.
Ego ni byiza cyane. Turumvise ko n'umunywanyi ahera aje imbere yawe yatanze imitwe avuga ati we waranagurisha amavoka, ati nta n'amasoni bimutera kuko bisanzwe ari ibintu bikorwa ku bakobwa, ku bigeme, abantu b'igitsina gore, ati mugabo we warabikora ntacu bimutwaye, ati wanashaka aracuruza n'ibitumbura, ati kandi akagerageza kwinjiza. Rero ni byiza nk'uko bivuze, haba kiri bato ugwaruka rukure amaboko mu mifuko kugira ngo bashobore kwiyungunganya bakore icyo cyo cyose cyo binjiriza muri iki gihe. Urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Ego turabona no kuri Facebook yacu abanywanyi bishwe rya Amerika barashikiriza ibibazo, ibyumviro. Ndabona Ubalde Niyuhire ashikiriza icyumviro ciwe, ati ndi Bujumbura mu Burundi, jewe aho mperereye havugwa ibiciro by'umurengera ku biribwa, tugasaba abajejwe ko ababijejwe ko bogabanya amatagisi ku biribwa biva hanze y'igihugu byinjira mu Burundi. Ati icyo nicyo dusaba. Rero turagushimiye nawe Niyuhire kuri Facebook ushikirije icyumviro cyawe. Ego nkuko twabibabwiye n'umwanya twuguruye imirongo ya telefone, twuguruye mikoro kugira ngo mushikirize ibibazo, ibyumviro, amakuru y'uduce muherereyemo uko vyifashe, haba ari kubijyanye amagara yanyu cyane cyane kuno munsi muri sangarike amagara yanyu, ariko kandi n'amakuru yose yerekeye ubutunzi, indero n'ibindi byinshi biriko biraba aho muherereye. Mikoro ni gwanyu, rero tubandanye mu kiganiro muri sanga, dusigaranye iminota mike, tubandanye kubaha ikaze gushikiriza ibyumviro byanyu haba ku mirongo canke kuri Facebook. Ego murakoze mwese.
Crazy it could be, baby, baby, it's tough. Take it easy, and you would leave. I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when you're on myself. Me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much, yeah. Can we go slowly?
attention, 'cause you got my affection, baby, baby. It's a good temptation, taking us step by step on the beat. Put your night hand in hand in the street.
Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Twari turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, igice cya mbere twabashikirije amakuru tuganira na Dr. Ajejwe umugambi wo gucandaga mu Burundi, ari muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga. Yadufashije kumenya byinshi ku iyo ngwara y'ubukangwe mu Gifaransa polio, rero iheruka kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iheruka kwibonekeza bariko barategura kuyigwanya mwisekeza rigiye gutangura vuba, nkuko babitumenyesheje azobazotubwira vuba amatariki iryo sekeza ryo gucandaga azotangurira mu gihugu cha Kongo. Naho nyene aho iyo ngwara yibonekeje mu kwezi guheze, naho nyene uku kwezi kwa kane bagiye gutangura ibikorwa byo gucandaga. Cari gice ca mbere cy'ikiganiro muri Sanga. Mu gice ca kabiri tukuguriye imirongo ya telefone, turabaha umwanya murashikiriza ibibazo n'ivyumviro aho mwashikirije cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibiciro bibandanya kuduga, bibandanya kuyongera kubera kumbure umwimbu utari mwiza ibura ry'igitoro nk'uko benshi mukunze kubitubwira. Rero mubandanye mwumvira za Ijwi rya Amerika, turasozera ikiganiro muri Sanga cyano cyo muri kano kanya. Turabashimiye mwari muri kumwe na aho yanitanga ishaka ku murongo wa telefone. Turashimiye mwese mwa telefone mwahamagaye mu buhinga bw'ivyuma. Twari turi kumwe na Nadia Taha. Ndabashimiye mwe mwese, mugire umunsi mwiza.
You stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more.